Ijwi Amerika abitegereza ibintu batangaza ko abatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakwiye kuba amagabo ku makuru y'ibinyoma aturuka mu makungu arondera guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 uno mwaka. Fidel Niyongabo yaduteguye ino nkuru.
Abategetsi bajejwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko bakora bataruhuka kugira bakingire ibikorwa biturutse mu mahanga byo kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu gihugu mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka. Nyamara abahinga batangaza ko twiboro two gukwiragiza amakuru y'ibinyoma twamaze gutangura. Sean Miner n'umuhinga akomeye mu bijyanye n'iperereza mu ishyirahamwe Record the Future ibize icyicaro muri Leta ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sean Miner yagize ati
"To really try to increase polarization
mu by'ukuri no kugerageza kubiba urwango no gukoma mu nkokora abafite icyizere inzego za demokarasi yo muri Amerika kuko bihora byandikwa ku mbuga nkoranyambaga. Haba hagambiriwe kureba niba demokarasi ihamye. Urugero mu gihe umuntu wo mu kindi gihugu abona ko umukandida runaka nta mumaro abafitiye mu rwego rwa politiki, icyo gihugu gikora ibishoboka byose ngo kimubangamire."
Mark Warner umukenyezi w'amateka w'umudemokrati ayoboye akanama kajejwe iperereza mu nama nkenguzamateka ya Amerika yatangaje ko ubuhinga bwa none butera bukomera kurushiriza bushobora gufasha abantu batagenzwa n'ineza gukwiragiza ibinyoma mu buryo bworoshe kandi bwihuta kurushiriza. Senator Mark Warner yagize ati
"We have the whole new advent of artificial intelligence. AI brings
at a hari ubundi buhanga bugezweho buri gukoreshwa mu nzego zitandukanye bita artificial intelligence AI. Ubu buhanga burakoreshwa mu kwivanga mu bikorwa by'abandi kandi bukoreshwa no mu gutanga amakuru y'ibinyoma. Ndabona rero ari ngombwa cyane ko dukorera hamwe mu kumvisha Abanyamerika ko iki kibazo ntaho cyagiye."
Abanyagihugu bafite uruhara mu matora muri Amerika, Ijwi rya Amerika ryabarije batangaje ko bazi neza ibibazo ubuhinga bushasha bwa none bushobora gutera mu gukwiragiza amakuru y'ibinyoma. Yamara bamenyesha ko bizova kuba ari we wese gutandukanya ukuri n'ibinyoma, cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Shira DeBonis ari mu batora muri Amerika. Shira DeBonis agira ati
"Ni ibintu bitoroshye na gato. Kubera ko akenshi abakurikira amakuru si babandi wavuga ko bayatekerezaho ngo bayashungure kandi bemera ibyo bumvise ku rubuga nkoranyambaga runaka."
Ibyiyumviro ku batora ku kugende bovyifatamwo ku bijanye n'ibyo bibazo biratandukanye. Bamwe bavuga ko bikenewe ko hashyirwaho urwego rwigenga rushobora gusuzuma amakuru atangwa. Bamenyesha ko bitagenze gutyo abantu baca bagirira icyizere ababaha amakuru aba aribo bose canke bakizera imbuga ngurukana bumenyi izo arizo zose. Hariho utwigoro turiko turakogwa mu ntumbero yo guha inguvu abatora kugira bagwanye amakuru y'ibinyoma kandi bashobore gutandukanya urukurukuru n'amakuru y'ukuri. Umuyobozi mukuru w'ibiro bijeje gutohoza ibyaha muri Amerika FBI Christopher Wray ari mu bategetsi bakomeye muri Amerika bakiriye ku mayange kongere ya Amerika ku kibazo cyerekeye ikwiragizwa ry'amakuru y'ibinyoma hakoreshejwe cyane cyane ubuhinga bwa none. Yatangaje ko Abanyamerika bazi ukuri bifatanije n'inzego za Leta n'izo abikorera ku giti cyabo bazogira uruhara rukomeye mu kugwanya amakuru y'ibinyoma. Ahubwo Abanyamerika afite intumbero yo guhungabanya amatora rusangi azoba muri Amerika mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka.